Yimuva ni radio Ijwi rya Amerika. Tugene kirezo gya 29 z'ukwezi kwa gatanu muri 2017 mwiriwe neza ncuti mutangwa inondwe ishasha muri ko mumviriza Ijwi rya Amerika muri studio 18 muri kumwe na Jewe Diane ninahazwe ndongo ibiganiro vy'uno mwanya.
Nza mu isoko nsubira inyuma ntabwo nigeze mbona inkoko za mutoyi hano. Izo bafite zose bafite inkoko twita z'ikirundi. Baza baranyorohereza rero izo nkoko. Nuko rero ubona hano benshi bazitamariwe kubera ntazo bamenyereye hano.
Numushinga ntahe mukiwa Amisi yahungiye mu ikambi ya Rusenda ari mu ntara ya Kivu y'Amajepfo muri Kongo atubwira urudandaza akora ku nkoko akura mu ntara ya Gitega mu Burundi. Iyo nkuru co kime n'ingingo yaraye ifashwe yo guhagarika abarongozi b'amashure aho amanota atabaye neza mu Burundi. Turayigaruka ko mugume ku maradio yanyu. Ariko mbere yo kuja kuri Donido z'igihe nkuru ndabemereye mbanze ndabwire muri make ko perezida wa Amerika Donald Trump yarayatahutse mu rugendo yaramaze mu iminsi 9 mu bihugu by'Abarabu na Buraya. Trump amenyesha ko urugendo yagize rwabaye urw'ingirakamaro mu migenderanire ya Amerika ifitaniye n'amakungu. Yamara yaridogeye cyane ibinyamakuru byanditse inkuru zitari nke zijanye n'imigenderanire bamwe mu bakora mu biro vyiwe bo babafitaniye n'igihugu cy'u Burusiya. Ni mu gihe amatohoza agamije kumenya niba bamwe muri abo bakozi bo mu biro kwa Trump barakora nye mu buryo buteye kubi n'amategeko n'igihugu cy'u Burusiya kugira ngo ico gihugu gifashe Trump gutsinda amatora yamushikanye ku butegetsi mu mwaka wahera. Igipolisi c'ubwongereza caraye gifasha undi musore w'imyaka 19 agirizwa kuba yaragize uruhara mu gitero giheruka kubera Manchester mu rwandiko rwasohowe n'igipolisi c'akarere kico gisagara. Igikorwa co guhagarika uwo musore cakozwe jo ku munsi wa Mungu. Aho igipolisi cashwaye ikigwati ca Galton mu gisagara ca Manchester gikekwa kuba kibamwo abagizi banabi batari bake. Igipolisi c'ubwongereza hakimenyesha yuko n'ubu amatohoza akibandanye kugira ngo babandanye barondera wese yo baragize uruhara muri ico gitero cahitanye 22 abagera kuri 59 nabo bakagikomerekeramo cane. Umugabo yishe abantu 8 ku munsi wa gatandatu abarasiye mu mazu atatu atandukanye muri leta ya Mississippi ya Leta Zunze za Amerika. Yarayafashwe n'igipolisi ca Amerika. Willie Corey w'imyaka 35 yafashwe inyuma yaho agiriye ivyo bitero bivugwa ko vyatanguye ahejeje gushwana n'umufasoni wiwe hamwe n'umuryango umufasoni aturukamwo. Umwe mu baguye muri ivyo bitero n'umutegetsi mu gipolisi co ngaho Mississippi. Radio ya Amerika mutwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3. Murashobora kandi kumva iganiro vyacu muce ku rubuga rwa internet ariyo wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com na ku rubuga rwa Facebook adresi yacu ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo Ijwi rya Amerika ari ho munyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ngire mwiriwe na naiciye ku masonga ino nkuru. Abayobozi bose bo mashure abayobozi bose amashure yabo yaronse amanota ari munsi ya 30% mu bibazo vya leta mu myaka 2 heze bazobogozwa muri no mwaka w'ishure wimirije. Iyo ngingo yafashwe n'umushikiranganje w'Indero Janvier Ndirahisha mu Burundi mu ntumbero yo kugarukana akanovera k'inyigisho n'ubumenyi nk'uko abisigura sendika yabigisha mu mashure yisumbuye kona pese mu Burundi yamara isanga iyo ngingo ngo ubwayo itikwiye. Umukuru yo sendika Emmanuel Mashandari avuga ko hari hakwiye kubanza gukogwa bindi bintu birimo ukuronsa ibitabo bikwiye abanyeshure no kugabanya ubwinshi bw'abanyeshure mu mashure nk'uko mu vyumva muri no nkuru y'umunyamakuru wacu Elo Julie Kaneza.
Umushikiranganje w'indero Jean Pierre Ndirahisha mu rwandiko rwiwe aherutse gusohora asigura ko ubumenyi bukwiye bw'umuyobozi ubonekera mu manota abanyeshure bishura arongoye baronka mu bibazo byo kugwego rw'igihugu no kuvuga ibibazo biho uburenganzira abanyeshure kuja mu gice cya kabiri cy'ishure nshingiro poste fondamentale hamwe n'ikibazo giho uburenganzira abaheje amashuri yisumbuye kuja muri za kaminuza. Umushikiranganje Ndirahisha asigura ko amanota ari munsi ya 30% muri ibyo bibazo yerekana ko umuyobozi w'ishure atabumenye n'ubushobozi afise bikwiye byo gutunganya neza abana kugira ngo baronke inyigisho z'akanovera. Umushikiranganje w'indi yanavuga ko iyi ngingo ije gushyira mu ngiro ibyo yasabwe n'umukuru w'igihugu mu kwezi kwa mbere uyu mwaka. Sendika y'abigisha aho mu mashuri yisumbuye CONAPES irashima iyo ngingo. Emmanuel Mashanda arongoye iyo sendika.
Iyo ngingo bwa mbere twayakiriye neza. Twakiriye neza kubera yuko tubona yuko umenga hari amashuri amwamwe, ibintu byo kwigisha, ibintu by'ubumenyi, umenga babishyize kure cyane, dusigaye tubona umenga hasigaye abana kujya gutembera. Amwe iyo ngingo yo bya mu ngiro by'ukuri. Ibyo byatuma rero n'abana ejo ubumenyi bwa butera imbere kuko abajejwe guca babitaho.
Ariko kugira ngo babiteho neza, hari utunenge Mashanda arabona dukwiye kubanza kuvanwaho.
Turavuze bitigira amashuri n'ibitigira by'umurengera cyane. Bigatuma rero hamwe umwigisha yari gushobora gukurikirana abana neza bitagikunze. Murazi ko hari utubazo tumwe tumwe abigisha baza baratanga, bwa mbere bimenyereze, ubwa kabiri naho bashobora kuronka amanota. Twaragabanutse kubera umwigisha ntakironka umwanya wo kudukosora twose. Ingorane ya kabiri ni yerekeye ibikoresho. Amashuri arafise ingorane niniya cyane rwose, ibikoresho bijyanye n'ibitabo n'ayamazu yo gusomeramo ibitabo bita biblioteque, n'ibikoresho bijyanye n'amazu y'ubugiramo ubushakashatsi ibyo bita laboratoire. Kwa tutuma rero abana hari byigwa bimwe bimwe badashobora gutahura neza. Cya gatatu ni cyerekeye ibitabo byonyine bateza gukoresha. Basa usanga mu ishuri rimwe harimo abana 80 bakaba bise ibitabo bibiri. Ikindi kurikira rero kandi gikomeye ni cyerekeye abayobozi bonyine. Bamwe bamwe usanga ari kuva ku ishuri atazi n'ikintu icyo kurongora abandi icyaricyo. Aho kwitaho ukurikirana ngene ibyigwa bigatangwa ngene n'abigisha bashika ngene n'abigisha ahubwo usanga ibindi akurikira benshi basanga amariko arashwana n'abarimu.
Umukuru wa sendika CONAPES arabona n'ikindi kintu gituma ubumenyi bw'abanyeshure busubira inyuma. Iterabwoba rikorwa ku barimu mu duce tumwe tumwe.
Kuri rihindagurika ingene abana bunguruzwa. Murazi yuko hahora ikibazo mu wa gatandatu cyahora cyerekana urugezo rw'ubumenyi bw'abana. No munsi abana mu wa gatandatu bungurizwa rimwe. Ari uvize amanota make, si no mu wa gatatu honyine. Ni kuva mu wa mbere ubavuga ngo umwana atamenye umwigisha ngo abayobewe. Mugabo turazi neza yuko hari abana kuri ibyo bitigiri. Atanakigo na gatoya bagiragira ushwe no mudu singora zuko duro nk'abana batazi no kwandika n'amazina yawo mwa kuvuga yungururwa. Umva rero hageze yuko abazwa cyacyana kabazwa no gutamurigishije ibitangaje yuko abantu nk'amaruta mabi. Hari nahandi rero bati kuvyumva yuko hariho intara zimwe zimwe babwira abayigisha ngo yabayobereje abantu kuko atayavuka bugumenga umuyasi mu Burundi. Ivyo rero bizogira ingaruka mbi ku bumenyi kubera yuko hari abigisha bamwe bamwe azoga ati jewe hako bajya kunsizigariza ubuzima nzira ngo sinatanze amanota kandi abana se ubumenyi bukeye. Reka ndayatange nkiza gatwe mugabo bazusanga mu misiza abana babo baracitse ibigugu babona mu gitondo batonda bambaye uniforme bamuha ibijumbu n'ibiharage ngo arariye agiye ku ishuri mugana batacya tahanye.
Iyi ngingo y'umushikiranganje w'indero ije mu gihe kuva mu mwaka uheze ikibazo cya concours national cyahora giha uburenganzira abanyeshuri mu mwaka wa gatandatu mu mashuri y'intango kuja mu mashuri yisumbuye cyimuriwe mu mwaka w'icyenda kubera indinganizo nshasha y'ishuri nshingiro ecole fondamentale. Mu mwaka uheze abanyeshuri barenga 180 nibo bananiwe iki kibazo kibaha uburenganzira bwo kuja mu gice cya kabiri cy'ishuri nshingiro kubera badafite uburenganzira bwo kudubura bacha barindirira umwaka wose muhira kugira ngo basubire kugerageza canke bakaja mu mashuri y'imyuga. Ku mashuri y'imyuga amajana 243 ategezwa kwakira abanyeshure ayari munsi y'ijana 50 niyamaze kubakwa mu gihugu cyose nayo nyene afise ubukene bw'ibikoresho n'abigisha. Eloge Burika neza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Eloge Burika neza. Ivyanyigisho mu mashuri tubibandanirize mu ntara ya Cankuza abanyeshure bagera ku 1,300 bayobewe ikibazo ca leta co mu gice ca mbere c'amashure nshingiro basaba kuronswa inyigisho zihagije imbere yo gusubira kwigerageza ubwa kabiri mu kibazo kibaha uburenganzira bwo kubandanya igice ca kabiri c'amashure nshingiro gitegekanije gukorwa mu kwezi kwa gatandatu. Hari mu gihe benshi muri bo batanguye kwibagira ibijanye n'ivyigwa vyo mu ishure. Inkuru ya Raisa Lilian Inamahoro ni inkuru tubasubiririmo.
Zimwe mu mvo abo banyeshure bavuga zibatuma gusaba ko boronswa inyigisho imbere yo gukora ikibazo kizobaho uburenganzira bwo kubandanya igice cya kabiri cy'amashure shingiro no ku mwaka hafurenga bamaze bicaye muhira watumye n'ubumenyi bari bafise busubira inyuma. Bamwe mu banyeshure bayaze n'ijwi rya Amerika bati twasubiye kwisuka
bwa mbere nahora ntonda kwishyura nkafatikaye nk'abandi mugane ubu usigaye ntonda kwisuka yo guhera ku wa mbere gushika ku wa gatanu hamwe hamwe ku wa gatatu nk'abandi ni isoko cyangwa gukora
no mu gukora ibibazo no kubanza kuba warabiteguye ukamanza ukiyumviriza umutwe ugakora magizerisisi ukabona ibyo shobaye n'ibyo udashoboye urinze umari uhebye ishure hafi umwaka ibyo ishure warabyibagiye buri mu bindi biharuro by'iwawe izo nyine cubihebera hiyo nyine ubu nyine ibirenga handi umutayisipe
mugiye ku banyeshure barenga 1,300 bayobewe abagera ku 800 gusa aribo biyandikishije kugira bazosubire kwigerageza. Bamwe mu begwa n'ico kibazo bemeza ko bacibwe intege n'ikibano. Dohine Ndayishimiye yandani we mu mwaka uheze ahanura naho biruko bagenzi biwe gukomera kwibanga naho bitoroshe
abavyeyi banje birashaka gushika bakavuga ati iyo nza kumenya ko bizokunanira ntubaragiye no mu windi uba waciye uhereza mu wa gatanu cyangwa mu wa kane ukamenya gusoma no kwandika byonyine nkaca numva nyene ngomba no kureba nkaca mva mvuga ati reka ndihangane nta kundi si cyo jenyene ndaza ndabyuka saa cyenda nkiga birashika bimwe nkabyibuka ibindi nabyo nkabyibagira njye mbona ubwa mbere nigira hamwe n'abandi ariho mengo nyene byaragenda neza bukebu mugane bukubera nigisha nje nyene bora mengo nyene si cyane gose nkabambona ubuzima no bambaye mwumba no mengo nyene byonyorohera gusubira kwishyura kuko kwiki gihe tugeze ko utize nikibazo.
Mu gihe ubuyobozi bw'indero muri no ntara ya Cankuzo bumenyesha ko abanyeshure bayobewe ataburenganzira bafise bwo gutonda ku ishure ngo baje kwiyibutsa ivyigwa mu ntumbero yo kwitegurira ikindi kibazo cha leta kibaha amahigwe yo gusubiramwo. Abavyeyi bo basaba leta y'u Burundi gufata iki kibazo mu minwe.
Urabona nk'ubu umwana atashe ashika asoma ikaye kandi ategeze aja ku ishure ivyo byose birababaje ubona avuye kuherera agashika asoma ikaye kukurambirwa kubera abayiriwe muhira agasomeka nyene dutaka leta yuko yobaho umwanya wo kugira baronke akanya nako kujya mu myimenyerezo nk'abandi bantu kugira barabe yuko bazoshobora gukora isho kibazo bakakimenya kuburyo nabo batiga nabo bashobore kumenya nk'abandi. Birababaje nk'ubu abana bayobewe biga ubuhoho batiga urumva bizunyuka no kuraba yuko rero leta yobaho akanya kugira ngo bimenyereze hamwe n'abandi bana barabe ko bogitora ico kibazo.
Umuhanuzi wa musitanteri wa komine Cankuzo ajejwe intwaro n'imibano Pasteur Niyonzima ntakana ku mwanya munini abo banyeshure bamaze muhira batariko bariga uri kutuma badehukigwa. Yamara abanyeshure ngo boraba ntihagire ibindi bikorwa bibasamaza ngo bahave bayobega ubugira kabiri nayo kubahisemo kudasubira kwipima borondera ibindi bikorwa bibungura ubwenge.
Mu bisanzwe twebwe si ugushyira imbere imyuga kuko no ku rwego rw'igihugu baratubwiye yuko icyo gisata cy'imyuga bitaritegurirwa neza mugabo ahiri abo banyeshuri baraheza bakabakira bakajya muri iyo myuga. Ariko twebwe icyo dushyira imbere ni uko bosubira bakipima kugira ngo arabe kwegera amahigwe ubugira kandi agashobora gutora icyo kibazo kugira ngo abandaye. Hanyuma uwo bizaba byose rwose heza tukaraba yuko yoheza akaja muri iyo myuga ko twebwe n'ikigo turiko turubaka muri zone ya Minyare kizorangurirwamo ico gikorwa cyo kwigisha imyuga ntibarashobora gutangura kugira ngo bige.
Twibutse ko ku rwego rw'igihugu amanota yafatiwe ko mu kibazo cyo mu mwaka uheze ari 91 ku manota 200. Ikindi nuko mu makomine nka yose agize ino ntara ya Cankuzo ibikorwa byo kubaka amashure y'imyuga bigeze kure. Ayo mashure ahanini akazobagenewe kwakira abazoba bayobewe Burundi ikibazo cha leta cigice ca mbere y'amashure shingiro mu buseruko bw'u Burundi mu ntara ya Cankuzo. Khaisa Lilian ina mahoro ijwi rya Amerika.
Jugi Amerika ikiganiro cacu tukibandanirize mu kwiyungunganya mu buzi butandukanye abadandaza abashora ibitoke n'amakara babikura muri zone magiye ya commune mu bibimbi turi mu ntara ya Bujumbura rural bakabitwara mu gisagara ca Bujumbura mu Burundi baridoga ko batozwa amatagisi y'umurengera ivyo biruko mu gihe bavuga ko bahura n'amasanganya mashi yo mwibarabara. Ku ruhande rw'abajeje intwaro bemeza ko ayo matagisi batozwa ariyo bikora ko kugira ngo bafashe muri ayo masanganya bagira. Diane Ndonse n'umunyamakuru wacu muri Bujumbura rural.
Aka kazi k'urudandazwa rw'ibitoke n'amakara bitwagwa ku makinga gakogwa n'abagabo gusa babikura muri zone Mageyo ya komine Mubimbi babijana mu makartie atandukanye gisagara cha Bujumbura hakaba atari kure y'izone kuko iri mu makomine ahanamimugwa mukuru w'igihugu. Ikindi ibyo bitoke bisanzwe bihimbuka cyane ku mugoroba uca babimanukana barara babitekeye ku makinga. Aha ni ku isoko yo mu Gasozo aho bariko barakorera iyo myiteguro. Ikinga rimwe bavuga ko rishobora gutwara ibitoke birenga 20. Ahanini bivana nuko isoko yabyo yabonetse. Ikindi nuko bashobora gushora inshuro 2 ku munsi. Abajeje intwaro barashima ko aba badandaza injiza amafaranga menshi ikigega cha komine. Ariko imyidogo ikaba myinshi muri kino gihe ku ruhande rw'abakora uru rudandazwa aho bavuga ko batangishwa amakori menshi haba muri komine cyangwa mu gisagara cha Bujumbura aho bashorera ibyo bidandazwa. Aba ni bamwe mubayaze n'ijwi rya Amerika
duteye mu nzira kare barabatubuguriza tukabugura amahera makeye babi igipande kinye kiseye bavuga ngo tubugure amafaranga 500 kare barabatubuguza amafaranga 100 umufuko mwemeze hose runuye nawo kwatubugura amafaranga 200 ubagiye ngo tubuguze amafaranga 500 kare byahari abifuma afuma tubagatubugura amafaranga 500 ku mifuko 3 turabitworohereza ubu bashaka ngo cyo tubugure mifuko 5 ku mifuko 3 cyo bituma abantu taronka ibyo tubagaburira
tukabwiye ingorane tukoma Oneni sosoye cyo kubukura cyari twiteze bice uko nyene paragisita habe ni inama ati ubuye hari ibintu bigomba bihinduke tubimenye bage tubona turi mu barabara badufata uko nyene
buracyo dukorera kuko ni hamwe tuzoga mu bantu rero tubura dusabye bashobye kutuvugira no kuri babatugabanirije ibiciro by'amatagisi kuko nacyo twunguka
ibyo biruko mugiye bahura n'amasanganya menshi yo mu barabara. Igihe cy'isaha 12 z'agatondo niho abakora ugo rudandazwa ku ibarabara rikuru RN1 baba bariko baramanuka mu muvuduko munini. Ubaravye nka bose bafite inkovu mu maso. Izo nazo bavuga ko ziva ku masanganya yo gutemba bama bagize. Uyu mutama barampama Yakobo avuga ko aheze hafi imyaka 60 akora aka kazi atubwira ko atoharura inshuro yagize amasanganya.
Sino harura ngene natembye sino banyimenye iminsi natembye kwingana
ako kazi ko karimo amasanganya abakenyezi banyu bakira gute iyo mutangiye kugakora
kare tukikatangura ntibakwemera bavuga ngo nsinza gutwagwa n'umuntu ngo nce nsigara mu nzu ndu none ubu mubariye ngo umutware ufise ikinga yo atari iruka kuko barabonye kumenga niyo yo bifisa kamaro ubu ntatinya ngo wocuhe kuko nta rufu rutaha ni wurira igiti cyehetu arakoroka baranumva nabari kunduze kuri etate bakoroka ugasanga umugore arafaka yatari kwikinga.
Ariko rero abakenyezi banyene gukora uru rudandazwa rwo ku makinga bavuga ko bamana umutima uhagaze igihe abagabo babo bari kuri ako kazi. Uyu numwe muri bo
boreka kukanura amaso uragira ubwoba umutima ndawishira mu nda mbonye ashitse ndamubwira ati nta kuntu woraba ugaheba ati mwibarabara turabona ndambwe ne wanyu ko ariho yaguye ukarabuka ikindi kintu wokora nawe akavuga ati none na ubundi buzima noronka ari ubuhe ko mbona ubuzima nari mfise ari ubunyene bw'aya makara.
Urongoye Zone Mageyo Pascal Savyimana avuga ko amasanganya akunze gushika cyane cyane mu gihe cy'iminsi mikuru aho ashobora kwibonekeza impfu zishika 8 mu mwaka. Indongozi ya Zone Mageyo ibandanya ivuga ko amatagisi atangwa ariyo bikora ko mu gihe bikenewe ko bafasha ubwiza isanganya.
Ni ukuvuga rero amatagisi iyo bayatanga hama iyo bageze isanganya ko ntibiba babigomba acyo tubafasha nk'amadosiye yabo iyo bagonzwe n'imiduga kugira ngo abashe gutera imbere cyangwa iyo bagize isanganya bagatembagara kumbe turihuta turi hagufi cyane gukoresha abandi bene gihuya ngo tubanyarukane kwa muganga.
Nubwo muri aka kazi bahura n'ingorane zitandukanye ntashida hamwe cyo gushigikirana bafise haba mu bijyanye no kuvuzanya cyangwa mu gutorera inyishu izingorane. Amakuru dukura muri Zone Mageyo avuga ko abakora aka kazi k'urudandazwa rwo ku makinga bagera hafi 300 muri iyo komine ya Mubimbi mu ntara ya Bujumbura. Diane Donse, ijwi rya Amerika.
Ivyimirimo itandukanye tubandaniriza mu isoko yo mu ikambi ya Rusenda ari mu ntara ya Kivu ya Majepfo muri Congo. Tubabwira ivy'umushinga ntahemukiwa Amisi ageze kure mu rudandazwa rw'inkoko arangura mu ntara ya Gitega i Burundi. Uyo mushinga ntahe yabwiye umunyamakuru wacu Vedaste Ngabo yuko bitari vyoroshe ariko yabishitse ko reka twumvirize ino nkuru.
Ani mu isoko yo mu Rusenda aho mu kiwamisi ufite umushinga w'ubworozi bw'inkoko za kizungu azengurutswe n'abantu batandukanye bifuza kurangura inkoko za kizungu yororera mu ngambi yo mu Rusenda muri village ya 24. Uyu mushinga w'inkoko zitera amagi mu kiwamisi yatangije muri iyi nkambi muri uyu mwaka w'2017 avuga yuko hari impamvu nyinshi zatumye atangiza uyu mushinga ndore ko izi nkoko yorora ziva muri komine Bugendana yo mu ntara ya Gitega mu gihugu cy'u Burundi.
Umwanya muremure nabaye hano ndahamaze hafi imyaka 2 nza mu isoko nsubira inyuma ntabwo nigeze mbona inkoko za mutoyi hano. Izo bafite zose bafite inkoko twita z'ikirundi ariko ino basanzwe bazita kuku za kiasili. Nibwo rero nishizemo kuvugana n'abari hakujya baza baranyorohereza rero izo nkoko nuko rero ubona hano benshi bazitamariwe kubera ntazo bamenyereye hano.
Ufite inkoko zingahe watangiye korora inkoko zingahe?
Mbona hereye ku nkoko 80.
Ugeze kuri zingahe?
Bo kubera ngo mangurisha ubu nsigaje 40.
Ariko ikibazo baravuga ngo kuzivura ni ibintu bigoye.
Bo abazizana baza bazananye n'imiti yazo. Imiti iriho nta ngorane uguze umutara araheza akawuronka yegereye ahomba. Bo ndamaze ko nayo uko na ntabura utudagara twabanura ko dusanzwe turi mu buhungiro bigoye. Ubuzima buragenda nyene buhoro buhoro.
Mbese mu minsi iri imbere ni kuteganya kuzaza uzukorera zino nkoko zawe cyane?
Ndateganya yuko mugenzi wa namaze kuronka abakiriya bakwiye kuzokungura umutahe nkagira nyinshi zirenza.
Wifuza korora inkoko zingana gute?
Bo ndifuza naho noshikana nk'inkoko 300 zoba zimaze.
Yego. Umushwi w'ukwezi kumwe niwo mugurisha ngahe?
Ahantu ukwezi kumwe n'indwi zibiri tugurisha amahera 300,500.
Yamara yabayisumbuyeho
igeze ku mezi 2.5 tugurisha 600,000.
Zitera amaganga gute iyo zimaze gukura?
Maze gukurira atamagi menshi cyane atamagi arenze 150. Izi zirata gusa ntabwo zibundikiye.
Uretse kubaho ubworozi bw'inkoko za kizungu ari umaze kugeza amisi zimwe mu mpunzi z'abarundi zituranye n'uyu mworozi zitangaza yuko zigiye nazo gutangiza uyu mushinga wo korora inkoko zitera amagi kuko bagiye kuzajya barangurira ubu bwoko bw'izi nkoko z'ikizungu mu nkambi.
Ubwo izo nkoko zanjye heye gose kuko n'ubundi negeze kuzitunga ziratomoye kuko izo nkoko za mutoyi.
Mbese wo biragushimishe kumva uyu mugenzi wanyu yazanye?
Yego, n'ukuri mbere ahubwo Imana igome heza gira nyene kugira ngo dukwire nkaje namye razifuza kugira ngo zironke ariko ndazibonye nzozigura.
Ubwo niwe mushinga uzazikoresha amizi nkoko?
Mbo izo nkoko vy'ukuri ndavise muhira narubatse ngaho nyine mu Rusenda narubatse inzu nini ya n'urupango umunsi nzozikura nzozorora vy'ukuri ndakonora nka nagakinga canka kamuto.
Ubinyujije muri izi nkoko?
Yego.
Uzazikorera gute se?
Jewe narimye tomate nzogenda ndazihe tomate zire ndabona ziko zirazijya n'ubu hama ndazikure n'umuceri ngaha mu Rusenda hari. Yego, hamaze inyororokere zitunga umuryango.
Usibye kuba ubu bworozi bw'inkoko za kizungu uyu mugabo wa Misa akorera mu nkambi hari n'izindi mpunzi z'abarundi zisanzwe zikora ubworozi bw'inkoko za kirundi zasobanurije ijwi rya Amerika ko ubu bworozi bw'amatungo magufi bwatumye bivana mu bukene.
Tumaze korora inkoko ni sawa n'iterambere ry'abarefuge
n'abandi bose
igugwa 2012 gutyo.
Woroye inkoko zingana gute?
Ndafise inkoko zigera nk'uko 8-10.
Abakiriya banyu baturuka cyane?
Turajana tugasora hamwe isoko tukabona baje bakatugurira.
Aborozi b'inkoko bakaba bagira inama izindi mpunzi z'abarundi ko zidakwiye kwitinya mu kwiyangira imirimo zorora inkoko.
Inama no habandi mu bitanye n'ubworozi bw'inkoko nabo bahimiriza cyane bakaza baragura bakagura inkoko basira mu rugo kuko iyo bazisize mu rugo inkoko zirafise akamaro. Inkoko yiguza ukayisira mu rugo irata amagi ndetse n'ico utiterararira hari naho wikora kuri ya mayayi ukayasora uyasoye ukaronka nk'igihumbi carasi ukaguramo indagara abana bakarara bariye. Ikindi cya kabiri kongera ikaberagura iyo iberaguye ubwa ubuswi burakura bukuze kwa buswi bumaze gukura ugize ingorane uragenda ugacora mwimwe ugasora canke zibiri ukibangura za ngorane bufise. Ni ukuvuga abantu rero bokwizukira korora kuko biradufasha biratugirira akamaro.
Impunzi z'abarundi zibarizwa muri iyi nkambi zikaba zisaba amashyirahamwe akorera muri iyi nkambi ko yabaha umutahe kugira ngo bakore ubworozi bwa kijyambere bw'inkoko. Vedasengabo ku bw'ijwi rya Amerika mu Rusenda.
Tukiri mu makambi harugwa bw'inzara ishora gutera mu ikambi y'impunzi na Kivale muri Uganda biturutse ku ruzuba rwinshi rwatse muri ukambi mirima ikuma. Ivyo navyo bikaba vyagiye kunyugwa nuko hafashwe ingingo yo kugabanya urugendo rw'urugero rw'ibifungurwa vyahora bihabwa impunzi z'abarundi ziri muri iyo kambi. Lance Nyongabo umunyamakuru wacu mu ikambi ya na Kivale adufitiye vyinshi ku ino nkuru.
Mu gihugu cha Uganda impunzi z'abarundi ziri yo ntizashikiye kurera maboko abatari bake bace bijukira kirimo ku mwaka bimbura kabiri isizeni ya mbere ni isizeni ya kabiri ariko ubu bihe ntibyabaye byiza nkuko uyu mutware yaganiriye n'ijwi rya Amerika byemeza
ukwimbura twimbura amasizoni abiri yari isizoni igira kabiri ya mbere yabaye nabi nayo nyine ntimwimbu ntiwashoboye kugenda neza n'igira kabiri nayo irabaye nk'iya mbere nico gituma inzara igiye kuba ndende cyane muri no nkambi. Icyashobora kudufasha nk'impunzi ni kurima, utu turima bagiye baraduha, tukadusaidia kuri ibyo biro bingahe baduhereza. Ibyo byari bidutunze, ubu rero kubera ko izuba rimaze kwaka abantu bakarima ntibimbure, nicyo gituma abantu bamaze kugira ubwoba burebure.
Biteye ubwoba cyane impunzi, ibitegwa byakariye cyane n'urwo ruzuba, ni biterwa mbumbarugo, impunzi zahora zikorako cyane.
Icyashobora kudufasha nk'impunzi ni kurima, utu turima bagiye baraduha, tukadusaidia kuri ibyo biro bingahe baduhereza.
Ibitegwa byakariwe cyane mu byo mwahora murima nibi.
Ibiharage byo byo nta witeze umwimbu na mukeya w'ibiharage, kiretse nk'ubu akavura kasubiye kugwa niho abantu bazashobora gutoragura ibigori bike cyane ariko. Naho ubundi ibiharage byarumye nta nibiraye bahora bagerageza kubirima n'ikindi kizokira muri iki gihe kubera ko akavura kabonetse ni imyumbati yonyine
ariko ngaha animenga hanini mutunzwe n'ibigori
ina cyane cyane ibigori nibyo bifasha abantu gusumba kuko birimo byose babikuramo imboga bakabikuramo n'ubugari nabyo byarasinzikaye nk'ababitekare kiretse ababiteye ubwa nyuma nibo nabo biteze kuzobona duke ku musaruro bahora baronka
mu bisanzwe imirima nka yose yarononekaye kuko nibigori byaba bivuga ngo byarasimvura ntabwo bizoheka namwe aho muca mubiravyo murabona ko atakihari atari nyene nkani hamwe usanga ikigori gihagaze ni hamwe ibishimbo byo turabona ko atamuntu ashobora kuzovyimbura ntabwo bihari iyo biba bihari nk'ubu ntituba dufite inzara tuba tugeze aho tubatonora tugasanga inzara ariko iragabanuka ariko inzara iguma irimwo nuko nyine
imyaka yarumye ku mabarabara mugiye murareba ibigori byarumye bigwara mpongwa kabisa nta kintu dushobora gusarura n'ibiharage byarumye
hari ingaruka zabyo murabona
ingaruka turazifise kuko gushika n'ubu nta kintu dushobora kwizera ko tuzimbura
ibitegwa byakariwe cyane nibi
ni nk'ibiharage n'ibigori imyumbati nayo twari twarateye ikibazo ntabwo ishobora kwera kuko ntibwashoboye no gukura bwagumye bwikwega kubera atamvura yabonetse
bigoye bikiriko imfungurwa bahora bagaburira impunzi zaragabanijwe bahereye ku mpunzi zitwa ko zimaze igihe kirekire kuruta izinda mu kambi na Kivari
umaze kumva ko impunzi yo bihabwa ibiro bitatu kugira iz'ibiryo ukwezi ibyo biro bitatu nibaze ko ni misi tatu bitotunga umuntu namwe nico mwiyumvira bakaguha ibiro bibiri ngo ubirye ukwezi by'ibishimbo ntabwo bijya ni misi itanu ibyo byose ubijya mu gatondo ukabigira saa sita no ku mugoroba ntibyokunda urere impunzi aho turi ntitukivuga ngo turashobora kujya ku mwanya ukwiye usaba urindiye ko buca bukeye ukirirwa nk'uko utahari kugira ngo ako karasiyo karonse kaba ko mu ijoro urumva umurango ubutwara hevye kuba tugifungure kurabona nk'ubu witwa ngo ni mushasha ahabwa ivyo biro 12
eka n'uyu mutware wo muri zone Ngarama mu karere ka Juru aravyemeza
ku bijanye n'ibifungurwa ntabwo byifashe neza kuko iwe ni yaragabanije ibiryo kujya kwa kumpunzi bigatuma rero abanyagihugu b'impunzi babaho nabi kubera ko atakindi kintu bafise bikorako
n'ivyahuha rero bigiye guhuhuka guhera ku igenekerezo rya 15 ku kwezi nyene hafashwe ingingo yuko impunzi shasha zari zisanzwe zihabwa ibiro 12 by'ibigori ibiro 2 by'ibiharage ikiro kimwe n'inusu by'ifu y'umusururu n'ubucupa butatu bw'amavuta ubu bagiye guhabwa igice cy'ibyo bahora bahabwa iyo nkuru y'incamugongo impunzi bakaba bayimenyeshejwe mu nama yabaye kuri uyu wa 15 hari ingaruka mbi rero zimaze kwibonekeza nk'ubusuma mu mirima kubagize imana bakaba bafise nk'utwumbati hari kandi n'umugwi w'amarundi ariko batikambiye na Kivale bungururiza mu gihugu cya Kenya Leonce Niyongabo ina Kivale muri Uganda. Ijwi rya Amerika.
Urakoze Leonce Niyongabo ni kuri we duce dusozera kino kiganiro wanyu mu ntara cuno munsi mwakoze mwe mwatwumviriza yakoze Innocent Kimenyi na ingenieur bari kumwe mu hinga bw'ivyuma Diane na Hazwe tuzosubira ejo nkaho twatanguriye ndayifurije kugira indwi nziza.